Hii ni Radio Hiswi ya Amerika. Yo ishuye amerikani samanye i Washington DC mu kirundi no mu Rwanda udiweleza nshuti muri sedu cyaramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije urundi gutwombira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi y'Amerika ikaze mu makuru yacu yo kwisa umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangije cyose kuri uyu wa gatanu rusasuma izokorwa mu gihugu cyose.
Bahamagariye kwitabira iyi rusasuma tubasaba kandi kuzokwishyura neza ibibazo bazobabaza.
Umunyamatungo w'umunyarwanda Tibera Rujugiro aya batwa hariyamiriza icyemezo cyafashwe na sentare yamwagirije icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Abaserukira ishyirahamwe ry'ugufashanya mu by'ubutunzi by'ibihugu byo muri Afurika y'umurengero bashyitse uno munsi ku gatanu ku rubuga mukuru wa Guinee Conakry mu biganiro n'abategetsi b'abasirikare bakwiye ku butegetsi Perezida Alpha Condé. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abaserukira ishyirahamwe ry'ugufashanya mu by'ubutunzi by'ibihugu byo muri Afurika y'umurengero bashyitse uno munsi ku gatanu ku rubuga mukuru wa Guinee Conakry mu biganiro n'abategetsi b'abasirikare bakuye ku butegetsi Perezida Alpha Condé. Ni inkuru ya Fidele Nyongabo.
Izo ntumwa zizeye ko zishobora kumvisha abagize kudeta gutuma basubiza ubutegetsi abasivile hisunzwe ibwirizwa nshingiro byitezwe ko abaserukira ishyirahamwe CEDEAO basaba abagize kudeta kugena umushikiranganji wa mbere w'umusivile yizigiwe mu buryo bwihuta bushoboka. Ivyo kugira bifashe igihugu ca Guinee gusubira mu nzira yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Kudeta igira ya gatatu mu karere ko muri Afrika mu burengero kuva mu kwezi kwa kane yongereje ubwoba ko ako karere kariko gasubira mu ntwaro z'igisirikare. Abategetsi bo muri ako karere barahagaritse Guinee mwishyira hamwe CEDEAO ku munsi wa gatatu yamara nta bindi bihano birengaho bafashe. Kudeta yo ku munsi w'Imana muri Guinee yari yamirijwe n'ibihugu bikorana na Guinee birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ku munsi wa kane ko ataruhara zagize mu ifatwa ry'ubutegetsi muri ico gihugu. Ni nyuma y'uko amasanamu ya video y'abasirikare b'Abanyamerika ari mu banyagine bari mu kamwemwe giye kudeta yaba ku munsi w'Imana yagiye abona.
Urakoze Fidele. Afrika y'epfo iriko yacandaga abana mu ntumbero yo kubakingira ikiza cya COVID-19 biri mu mugambi wo kugerageza inshansho z'igihugu cy'Ubushinwa. Ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Uwo mugambi uri gukorwa mu makungu zokoresha abantu 2,000 muri Afrika y'epfo n'abandi 12,000 muri Kenya, Philippines, Chili na Malaysia. Abana ba mbere muri Afrika y'epfo bacandagiwe ku mugwa mukuru Pretoria, abandi bazohabwa ugo rucanco mu bindi bice bitandatu byo mu gihugu nk'uko byatangajwe ni societe Sinovac uno munsi ku wa gatanu. Icyo uwo mugambi ushaka gushika ko ni ugusuzuma niba ugo rucanco rukora neza ku bantu. Ibiharuro bimaze kwemezwa by'abanduye COVID-19 muri Afrika y'epfo ni 2,000,800 mwo 84,000 327 bamaze gupfa. Ico gihugu gihanganye muri iki gihe n'ibiharuro vy'abandura COVID-19 biriko vyiyongera bikomeye cyane kubera ubwoko bw'uwo mugera bwa Delta.
Dusubire ku gushimira Fidele. Abantu bane bari mu bashaka kwiyonkora ku gihugu ca Cameroon baciriwe urubanza rwo gupfa. Ni inkuru ya Fidele Nyongabo.
Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi uno munsi kwa gatanu bwatangaje ko abo bantu bane bava mu ntara ziri mu mutekano muke zivuga ururimi rw'Icyongereza zo muri Cameroon baciriwe ico gihano kubera bagirijwe ko bishe abana b'abanyeshuri indwi. Sentare ya gisirikare ku munsi wa kabiri yabaciriye igihano cy'ukwicwa barashwe abanyagihugu barorera bagiwe n'ivyaha vy'iterabwoba kugwanya leta, kugumuka n'ubwicanyi. Abo bana bari bafise imyaka iri hagati y'9 na 12 bishwe mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze w'2020 igihe abantu bitwaje ibigwanisho barasa ku ishure biga ko ahitwa Kumba mu ntara yo mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Nimwe mu ntara zibiri zo mu burengero bw'igihugu ziri mu mugumuko w'abashaka kwiyonkora ku gihugu umaze igihe kirekire. Abantu barenga 3,500 barishwe, abandi barenga 700,000 barava mu zabo. Amashirahamwe haranira agateka ka muntu avuga ko amabi yakozwe n'impande zose, haba abashaka kwiyonkora ku gihugu canke indeko za leta. Abashaka kwiyonkora ku gihugu batari bake baraciriwe igihano cyo gupfa mu myaka irangiye, n'ata muntu n'umwe aricwa bifatiye kuri ico gihano kiringo kirenga imyaka 20.
Muri kumwe n'abandi kumviza iradiyo hejwe ya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu Kirwanda mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika iriyaga binini. amakuru mu karere tuyatanguje mu Burundi amakuru y'igihugu yatanguje cyese kuri wa 5 usansuma izokorwa mu gihugu cyose isumugambi ukumenya ingene abarundi bose bangana gushika ubu ingene babayeho n'ubutunzi bafise ingene bungana naho uturuka mu kuri igihugu n'abajejwe ikigo kijejwe iharuro mu gihugu basigura ko ari uburyo bushasha bwo guteza imbere igihugu n'ukuntu abanyagihugu babayeho hafatiwe ku biharuro bigezwe ko rusansuma igihugu cyose yaheruka mwaka 2008 n'inkuru y'umwisha makuru y'ijwi ry'Amerika Pierre Claver n'inkuru ari Kigali mu Rwanda.
Rusasuma nkuru y'igihugu cyose yatangurwe cyese kuri uyu wa gatano izorangira mu mwaka uza w'2022. Umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yuguruye ibikorwa by'iyo rusansuma ahamagarira abantu bose baba mu Burundi kuyitabira atanumwe avuyemo. Bitekanwe ko abayikora bazoca ku rugo rwose mu gihugu ku mitumba yose iri mu Burundi.
Tubahamagariye kwitabira iyi rusasuma tubasaba kandi kuzokwishyura neza ibibazo bazobabaza kugira ngo ntihagire urugo na rumwe rwobura ayo mahigwe canke ngo ruhabe rutanga inyishu zitarizo. Abatazokwitaba rusasuma bizoba bisa n'uko batari mu gihugu, kuko ibiharuro vyiza ivyo bifasha mu iterambere ry'igihugu bigatanga ishusho y'ingene ibisata bitandukanye byifashe mu gihugu bikerekana kandi n'ahakwiye gushyirwa ingufu nyinshi mu guteza imbere igihugu. Bitubera nk'umunzane upima aho igihugu kigeze mu iterambere ry'abenegihugu mu bijyanye n'ingene babayeho uko bakika umusaya naho bakura amikoro. Ndizeye yuko abantu bose bagiye kuja ku kivi kugira ngo isuzuma rize rigere risanga twese tumeze neza, kuko mugenzo w'ikirundi ntawuhaya ubukene ntawuhaya amabikuriwe.
Iyo rusansuma igira kane inyuma y'izindi zabaye mu mwaka w'igimekime 1979 muri 1990 no mu 2008. Rusansuma yatangujwe icese uyu munsi iranafise ico itandukaniye ko n'izo zindi nk'uko Perezida Ndayishimiye yavyibukije ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura.
Zozo zagarukira kuri rusasuma y'abenegihugu n'uburaro gusa. Iyi rusasuma izofasha no gutororokanya ibiharuro bijyanye n'uburimyi n'ubworozi, nayo ibizovamo navyo nivyo bizofasha leta gushyira mu ngiro imigambi yo guteza imbere bimwe biboneka igisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kugira ngenderwako mu kurwanya ubukene maze rya hangiro ingene dushaka ko Burundi bwaba bumeze mu mwaka w'2025. Turishyigiye ko bidatevye kuko murabona dusigaje imyaka itatu gusa. Bizadufasha rero mu ngo zacu kwisuzuma no kubona aho turiko turagwiza umwimbu n'aho twadebukiwe, gutyo bidufashe kwigira inama.
Ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu gihugu Istebu kiributsa bikuru bikuru bizoshimikirwa ko iruhande yo guharura baba mu gihugu. Nikora Ndayishimiye n'umuyobozi mukuru wa Istebu.
Ubwa mbere icyo duteza kuraba ni ukubanza kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi ni iki, mbe borora ibiki, barima ibiki, bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima, hari ibikoresho bigezweho cyane bakoresha ibikoresho bya kera, hanyuma tuzajya dukora andi matohoza yimbitse mu bijyanye n'uburozi n'uburimyi bw'imboga n'ibyamwa n'abatera ibiti borora inzuki.
Uwundi mugambi w'iyo rusansuma no gukangurira abarundi kugabanya imvyaro nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana.
Leta y'u Burundi iraje ushinga n'uko abenegihugu bogira amagara meza. Gutandukanya imvyaro no kubyara bake ni inkomoko ya magara meza, nicyo gituma duhamagariye abenegihugu kugabanya imvyaro kugira dushikire rya hangiro ry'igihugu cacu cy'uko mu mwaka wa 2025 atamuvyeyi yorenza abana batatu.
Icyo gikorwa ca rusansuma nkuru gifashwe mu mugongo nawo ni biciye mu gisata cayo kijejwe abanyagihugu n'ibwirana ry'abantu Finwap. Ikigo Istebu cerekana ko gifatiye kuri rusansuma iheruka n'ingene abanyagihugu biyongereye ubu Abarundi barenga gato imiliyoni 12, ibice 13 ku ijana vyabo baba mu bisagara, mu gihe ibice birenga 80 ku ijana nabo arabarimyi. Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Dukurikiye mu Rwanda umunyamatungo w'umunyarwanda Tribera Rujugiro ayibatwa ari yamiriza icyemezo ca sentare yamwagirije icaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano no kurigisa umutungo izaha bifitaniye isano n'inyubakwa ibucuruzi yarizwe nka Union Trade Center UTC mu kwezi kwa gatandatu sentare yisumbuye yabwiye yafashe icyemezo ko Rujugiro n'abandi babiri wa Ntege Mutambuka Anika na Watson Nicolas ica umwe wese muri bo ihadabu irenze miliyoni zibiri z'amafaranga y'u Rwanda n'imyaka cumi y'igifungo. Tubera Rujugiro avuga ko atemera iby'urwo rubanza rwabaye amaze gutsinda u Rwanda mu isentare y'umuryango w'ibihugu byo mu buseruko. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Rujugiro ayabatwa abanza kumubaza ibyanegura muri urwo rubanza.
Icya mbere nenga ni uko umuntu anenga urubanza uko rwaciwiyo yaruburanye ni uko urwo rubanza rwabaye ntabizi. Nagiye kumenyeshwa uko urubanza rwaciwe ariko batigeze bambwira ko ruriho. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ni uko kunshira urubanza kandi ari sivile batampaye uburyo bwo kohereza umuntu umpagararira numva bidaciye mu buryo.
Kuba mutari muhari no kuba mutarahagarariwe mu mategeko musanga inyungu zanyu zarahazahariye?
Zarahazahariye rwose kuko urwo rubanza nta hantu rwari rushingiye. Iyo tuhaba tuba twaraberetse ko ibyo bavuga nta shingiro bifite.
Umushinjacyaha abarega kuba mwarumvikanye n'uwitwa Nicolas Watson ku mafaranga agombaga kwishyurwa ariko abanyamuryango ba UTC batabizi.
Icyo kintu naracyumvise ariko bakivuga kuko n'ubu rubanza ntabwo nzi birimo, ntacyo bamenyesheje. Bamenyesheje gusa ko natsinzwe ntibigeze bambwira urwo rubanza icyo rwari rushingiyeho. ariko ngerageje gukoresha ibitekerezo nkareba byavuye he. UTC nka sosiyete yari ifitiye ideni yewe, noneho iryo deni ndigurisha NIC aranyishyura, hanyuma bari we usigara yishyuza UTC aho kugira ngo abe ari jyewe uyishyuza. Ntabwo numva ko icyo kintu kibaho mu masosiyete yose. Hari ahantu bihuriye n'inyandiko z'impimbano kuko mu bitabo bya UTC iryo deni ririmo, ariko ryari deni ryanjye noneho ndigurisha ku wundi muntu. Ibyo ari icyana gatoya.
None se uko mufite ubwiganze bw'imigabane bwa 97% muri UTC abandi bakagira 3% gasigaye, hari ijambo bagiraga mu byemezo byafatwaga ku buryo kutababwira byavamo icyaha?
Nta gatoya kuko mu mategeko ya sosiyete iyo ufite 76% y'imigabane ni wowe ufata decision nta ubagize, kuko niyo mwajya mu nama bakavuga bati dutore uburi majorite ni wowe utora. Ubwo rero no kubahamagara ni nko gutesha umwanya.
Mukanya mwavugaga yuko mutashoboye kwitabira urubanza, ni ryari mwamenyeshejwe ko urubanza ruzaba? Urupapuro rubasaba kwitaba urukiko mwarubonye igihe?
Ntabwo twigeze turonka, nta nubwo twigeze tumenya urwo rubanza ko ruriho. Icyo twamenye ni iriya karatasi kuko bayimanitse ahantu bavuga ngo ntibazahomba, bayimanika ahantu noneho umuntu arayinyoherereza. Ntabwo nzi ibyo by'urubanza niba hari aho bari barabimanitse cyangwa batarabimanitse, ariko ntabyo nari nzi.
Ko mwagiye mu rukiko rw'umuryango w'ibihugu by'uburasirazuba mu karega leta y'u Rwanda kubera kiriya kibazo cya UTC ndetse urukiko rukemeza ko mutsinze, ibyo mwatsindiye mwarabihawe?
Nta na gatoya, kandi noneho ntabwo twarashimiye urukiko rwa East Africa guca urubanza rukerekana yuko twarenganye, ariko uburyo baturenganuye ntabwo twabwemeye kuko bavuze ngo bazaduha amafaranga ya UTC yagurishijwe kandi twebwe tutemera ko kuyigurisha. Ubu rero twarajuriye dusaba yuko bahindura ahubwo bakadusubiza ibyacu aho kuduha amafaranga yo kugurisha, kuko no kugurisha nabyo bari berekanye mu rubanza yuko bitakurikije amategeko bitagomba kubaho.
ubu rero mukaba mutegereje yuko urukiko rw'umuryango w'ubugu by'uburasirazuba bwongera gufata icyemezo.
Ruzasubiramo mu kwezi kwa 11 icyo gihe rero bazatubwira icyo bemeje.
Gana Tribert Rujugiro aya batwanda bashimiye cyane kubwa kakanya mwahaye ijwi rya Amerika.
Urakoze Venuste, mugira umunsi mwiza.
Ijwi rya Amerika ryagaragaje kuvugana n'umuvugizi wa Sentare Harrison Mutabazi, ariko gushika ubu ntibirashoboka turabandanya tunongera kugira ngo tubashikirize icyo abivuga ko. Tuyibutse inshuti mwese ko mukamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kino mu Kinyarwanda. Ibisirikare mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere mu bice bitandukanye byo ku isi na cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika kenshi usanga bifise uruhara ruboneka muri politiki muri ibyo bihugu. Iyo hari icuka kibi cya politiki, abasirikare barakunda kuhabonera akaryo ko kwivanga muri politiki mu gutembagaza intwaro zihari bagafata ubutegetsi. Akarorero gaheruka kwigaragaza nako mu gihugu cya Guinea, aho abasirikare batembagaje ku munsi w'Imana urangiye Perezida Alpha Conde. Ubushakashatsi bwakozwe bwasanze hamaze kuba igeragezwa rya kudeta zirenga 200 mu karere ka Afurika kuva mu mpera z'imyaka 1950. Kubera iki akarere ka Afurika ariko karangwamo amakudeta menshi cyane kurusha utundi turere two ku isi? Kubera iki akibandanya no muri ibi bihe tugezemo? Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Atanaze Karayenga, umunyeshamakuru w'inararibonye, akubwira akaba n'umuhinga mpanuzo jambo yigenga ku bibazo bijyanye no gutangaza amakuru ari i Paris mu Bufaransa, na Professor Denis Bashimiye Ubusa yigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata kijyanye n'intwaro y'igihugu na benegihugu, Departement d'histoire et sciences politiques muri Faculté des lettres et sciences humaines ari i Bujumbura.
Tugerageje kuvuga uko ibintu byifashe mu bihugu bitari bike vya Afrika. Nkuko mwabivuze, turabona yuko uburya naho twinjiye mu ntwaro zitegerezwa kwitwa iza demokrasi, igisirikare umuntu yovuga ko kitigeze kiva neza na neza muri politike. Aha no kwibutsa yuko imbere yuko ibihugu bitari bike, imbere y'imyaka 1990, imbere yuko ibihugu vya Afrika bitari bike bija mu ntwaro ya demokrasi, bija mu kugarageza intwaro ya demokrasi, ibihugu bitari bike byatwagwa n'abasirikare, ariko kandi n'ibitatwagwa n'abasirikare nabyo byari bihugu bitwagwa n'abasivili, ariko abasirikare bafite uruhara runini cyane. Igihe rero haziye uku kugerageza intwaro za demokrasi, igisirikare ku ruhande rumwe wamengo kiravuye muri politike, ariko ntikigeze kivamo. Uburo rero umuntu yotanga n'ubukurikira, mbega iyo umusirikare ibwirizwa shingiro rivuze yuko uburongoye igihugu ategerezwa kuba ari umusivile, hanyuma umujeneral agatanga imihoho, hanyuma akajya kwitoreza umwanya w'umukuru w'igihugu, mbega by'ukuri uyu muntu aba ari umusivile? Akandi karorero ni aho tubona abasivile bashoboye gushikira ubutegetsi, ariko tukabona baguma bakorera mu kwaha kw'igisirikare. Ni ukuvuga rero yuko muri rusange uku kuvuga ngo ni ukugaruka kw'abasirikare ku butegetsi, umuntu abirazi neza ahubwo yovuga yuko n'ubundi ataho bari baragiye neza na neza, kuko bagumye bafite uruhara rukomeye cyane mu by'intwaro mu bya politike mu bihugu bitari bike vya Afrika.
Nawe Atanaze ubibona gute kuri icyo kibazo?
Jewe naciye mu gisoda, narize igisoda, narize muri Cairo, narize mu Burundi, nariteguriye kuba umusoda. Hanyuma ikintu nibuka cyane ni uko bavuga yuko ngo twebwe abasoda abasirikare ngo ni twe dukunda igihugu gusumba abasivile, kandi bakavuga yuko ngo abasivile bama bariye disipline ne kandi ngo bakavuga abasivi yuko ngo basa n'abantu badakunda igihugu ngo ababikunda kandi bashobora kucibwa ari abasoda. Rero ako gatsima kuko wiyumvira ko umusoda ko ari wewe ujejwe igihugu kari mu nyigisho y'igisoda by'ukuri, harya mwarimu abivuze neza, harya naho bataba bakiri ku ndwaro abasoda ntibaja kure cyane. Icyo cya kabiri cyerekana yuko bataja kure cyane, burya abasoda kandi mu bihugu byose tuvuga ngo ni Burundi cyane mu Rwanda cyane mu Bushinwa cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe, abasoda bose igisoda mu bihugu byose gitwarwa n'abantu batemera yuko abasivili cyangwa abanyagihugu cyangwa inzego zishinzwe amateka n'izindi zimenya ibiriko birakorwa mu gisoda, zimenya yuko imfungwa zazikuze hada. Bimenya yuko abasirikare banyimenyereza hada. Bama bakorera mu mwishiro ukomeye cyane. Bivuga yuko n'amahere bakoresha nta abasenguza amateka cyangwa kazi za za media nta rimwe ashobora kuja kubaza shebwe cya major ati mbe amahere amwe yakoresheje he, yakoresheje gute, inkuru mwaziguze he, abasoza banyu mwabarungise kwiga he, ibyo byose byamara amabanga. Bivuga yuko burya abasivile benshi mu bihugu byo muri Afurika bapfa gutwara muga batwara abantu bafite ubushobozi bukomeye cyane kuko inkuru zirimo amahera menshi cyane na appel d'offres for public ihaga.
Umuntu arabye mu bihugu biteye imbere kuri ibyo mwariko muravuga mfatiye kuri ibyo muri ibyo bihugu bimaze gutera imbere muri demokrasi usanga igisirikare kijejwe gukingira inzego n'imbibe n'ubwigenge bw'igihugu ntikivange muri politique. Professeur Denis wavuze ko urabye nk'ibihugu bimunzu y'amajambere na Afrika bigoye kubera igisirikare kisa n'ikitigeze kiva mu nzego za politique. Niki umubona cyokogwa kugira ngo igisirikare kimere nko muri ibyo bihugu bimaze gutera imbere muri demokrasi?
Ubwa mbere kugira ngo hagire igikogwa umuntu yovuga ingene abanyafrika bonyine ubwabo basanzwe babona ubutegetsi bwa politike muri Afrika. Gushika uyu munsi ubutegetsi bwa politike babubona yuko ari ubutegetsi bushingiye ku nguvu, ni ukuvuga force physique, ni ukuvuga uwo muntu afise inguvu niwe afise ubutegetsi. Iki rero biravye neza mu bihugu biteye imbere mu bya demokrasi, mu bihugu by'Uburaya na Amerika, urabona yuko nabo aho gushingiza ubutegetsi bwa politike ku nguvu nabo babushingiza ku mategeko. Iki rero kiratandukanye cyane kuko muri Afrika uko kumenyera yuko ubutegetsi ya butegetsi ari ubwo umuntu afite inguvu bica bituma biha abasirikare ikibanza cya mbere mu byo gutegeka. Gushika ubu iyo habaye kudeta hanyuma akaba ari igisirikare gifata ubutegetsi, abantu benshi babyakira ko ari ibintu bisanzwe, kandi mu bisanzwe byategerezwa kwakirwa yuko ari ibintu bidasanzwe.
Ku bwanyu Atanazi muhavuga iki kuri icyo kibazo?
Jambara yuko mu by'ukuri nk'uko profesa abivuze abantu baramenyereye yuko hatwara ingufu. Narekeje kugira ikiganiro na president Ndadaye imbere yuko atogwa. Muri icyo kiganiro yo yavuze ati nirashitogwa ninatsinze amatora ndakurahiye nta busegetsi buzaba kifatwa biciye mu makudeta emwe yagiye hakiri kare. Kuko nk'uko profesora yabivuze abantu bamenyereye yuko udafise inguvu, inguvu y'inkoho nivyo, ariko n'inguvu z'ubwoko abantu bafise ubwoko mwinshi w'ubwoko abateye imbere bibaza yuko ngo gutwarwa n'abatsinze mu matora mugabo bakagucura bufuni na buhoro ngo nivyo, bakabona yuko ngo majorite itezo kwama ari ifite ijambo. Izo nguvu zica mu buryo bwinshi, hari n'abandi bacisha inguvu mu matungo ufite amahera menshi muri banki ukagira uti jewe nije gushisha inguvu zo gutwara, ibindi bigaca mu buryo bwinshi. Rero ndakubwire yuko mu by'ukuri ako gatsima kuko bacisha mu nguvu, inguvu nyinshi zikazova mu bantu batumvise yuko umunyagihugu wese uwo ari we wese, aba muto, aba amugaye, abagwaye, aba ari umuntu w'imbaraga nke, afise uburenganzira bungana n'abandi banyagihugu bose, kandi afise uburenganzira ntakorwa ko ukugira ati jewe nshaka uwundwara ari uyu. Tudashize kuri icyo cyiyumviro yuko ari abasoda, ari abasivili, ari abanyamahera, ari abashaka gukoresha ubwoko, ari abashaka gukoresha izindi nguvu zose zishoboka, bumve bamenye yuko dutegerezwa kubaha iteka n'ibanga ry'umunyagihugu uwo ari we wese. Agira ati jewe ntoye naka, kandi mumwubahirize. Aho niho amakudeta azobaheza, ariko bibandanije uko ni ukuri inguvu z'igisota zizokwama zicisha imbere inguvu z'igisivile, kandi noneho abasivili n'abasoda usanga bafite uruhara mu hamwe mu gutabagaza igihugu. Je nibuka amadiskuru amajambo yahamazurwa kudeta yihabaye na hamwe babakiri bato ntibiyibuka ivyavuzwe kuri Micombero atombowe, ivyavuzwe kuri Bagaza atombowe, ivyavuzwe Muyoyewe yaratsinzwe ku matora. Ariko kenshi na kenshi abasaza bama baza binjira ngo n'abamarayika ngo bazi vyose bashoboye vyose, hanyuma ugasanga n'ukuri imyaka ikurikira abagoye nabone ko nuko bimeze.
Mfatiye nko ku karorero k'ibi iheruka kuba kudeta iheruka kuba muri Gine uko mwariko murabivuga abasirikare Mamadi Dumbuya yayoboye yo kudeta avuga ko icatumye bafata iyo ngingo bwari ubukene bw'abanyagihugu na cyane cyane mu bakiri bato na ruswa bavuga ko ngo byavyimonogoje mu gihugu. Professor Denis yari karavuga atanazi ko abo bagize ayo makudeta baza bafatiye ku byo bavuga ko ibintu biba byayanzaye mu gihugu haba hari iyo ruswa ubukene abantu batabona iyo baja bakaza bigira ko aribo bafise izo nyishu yamara kenshi bashitse ku butegetsi bakamara kumviriza ngene buryoshe biragora kugira bahave kubona nko mu mabarabara ya Conakry igihe bariko batembera bagize kudeta ugwaruka ruza kubasanganira n'ibintu bidasanzwe niki hemwe mubona cokogwa kugira ngo ibintu ntibigume muri ubwo buryo aho indwaro ziba zigisivile zihari kumbura abasirikare babona ko zageze ahantu abanyagihugu batakiziyumvamwo batakizere bakizivitiye bakabonera ko kandi ryo kukuza nabo badakora ibyo bemeye kurushiriza kugira abahakoye ko abanyagihugu
urumva ubu zitwa yuko ibihugu bitari bike byo muri Afrika byagiye muri intwaro ya demokrasi no kuvuga abarongozi cyo kimwe n'abaterukira abenegihugu tuvuge mu nama nshinga mateka n'inama nkengo z'amateka abo bahagira kuko batowe ni nkuko mu gifaransa twavuga yuko bagirana kontra bagirana amasezerano hagati yabo n'abenegihugu bifatiye ku migabo n'imigambi baba babashikirije bazobarangurira muri icyo gihe bisigura yuko baba bahaye umwizero abenegihugu muri iyo migambi bakavuga bati mwebwe muzoheza mumeregwe neza ariko rero uko abatari bake mu bashakashatsi bagiye barabyerekana naho hari abategetsi baboneka biciye mu matora uretse ko n'atari yake dusanga hari amatora atarayo kumugaragara atari ya demokrasi nk'uko byategerezwa dusanga abo bategetsi gusa baboneka biciye mu matora mugabo ingendo ari ya yindi ya kera y'ababandi bashaka ku butegetsi bidaciye mu matora ni ukuvuga mu bihugu bitari bike bya Afrika nk'uko nabivuze ubutegetsi bushingiye ku nguvu uzosanga ubutegetsi bwubakiye ku guteza imbere no gukiza ab'iwabo n'abategetsi abo nk'uko yereka bivuga atanazi nabo musangiye umuryango abo musangiye intara abo musangiye ubwoko abo musangiye amadini mu bihugu usanga hakaze mu indyane z'amadini ibyo nabyo bigatera ishavu n'inzigo abandi uzosanga ubutegetsi bushingiye ku kwegeranya amatungo ndetse hakaba n'ukwikiranya amatungo ya leta n'ay'abarongoye igihugu uzosanga ubutegetsi burangwa no kwigungira ko ubutegetsi kimwe de fonctionne cyane cyane ku bintu bijyanye n'umukuru w'igihugu aho ushusanga mengo ikintu cyose atari wavuze ijambo rya nyuma nigishoboka ni ibyo mu Faransa yise presidentialisme monocentre ibyo kandi bigaca bituma nk'umukuru w'igihugu agerageza kwerekana ko atari we atawundi muntu yashobora kurongora igihugu ibyo rero byose birashavuza abari bafite umwizero yuko mu by'ukuri igihugu cyari kigiye kurongorwa neza ivyo vyiza ntibabibagirire aho rero niho hashobora guca havyuka amashavu ashobora gutuma ca gisirikare kigaruka mugabo kikagaruka nacyo nyene atari kuvuga ngo nuko aricyo kibishoboye gusa ahubwo kikagaruka kubera aricyo gifite inguvu zo gushobora kugira ayo makudeta ikindi novuga nimwaba munkundiye ni ikibazo kigoye cyane icyo bita problematique mu gifaransa no kuvuga iki kugira ngo ubutegetsi bwemerwe n'abenegihugu umuntu abushikira biciye mu matora ariko iyo uwo muntu yatowe hanyuma agaca akorera inabi abenegihugu akabangaza akabica akabafungira ubusa akanyuruza amatungo ya leta ndetse agaca yugara uruvuga rwa politike kugira ngo ntihashobore kuba impinduka aho rero hatahaza ikibazo none ko guhindura ubutegetsi biciye mu matora bidakunda kubera urubuga rwugaye mwumva ubutegetsi busha guhinduka bigenze gute nicyo gituma rero ibyo ushye usanga bihaye urubuga abasirikare bafite inguvu mugabo nabo nyine ugasanga ntibazanye ziza kuko nk'uko mugenzanje yabivuze mu by'ukuri umuntu yavuga ko atari nabyo bagenewe abasirikare ntibagenewe kurongora ibihugu
Chuti mwese mkundi radio ishuki ya Amerika, ibigana tukateguri ya mwaka kanya wa ya Rukingara, tuwa shimye bagenzi wa chua vize uruhara, mitegurwa y'amakuru twashikirije turashimiye kandi na Jedene Cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye Frederic Munikije ariwe yarabihagarariye turabashimira mu nshuti mwese mwadutize amatwi kandi turabati akamu mubandanye mumviza ibindi biganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika mugira amahoro mu ngoro wa mwiza.